nkubitiringa se y'umutwe ruri arutuko karumena
byozanyemo kandi urabona nakora imirimo ibiri ngenyine
nagufasha gutabaza
deka tujyanwe no kuroba cyangwa no kumuhiga
igarura majwi Esoronga se ko atarakira ukuguru akaba yerekeje ku kiyaga cya Munyaga ku mugani we ubu ahuye na Gatsimbanyi aho bacana waka ntuzacika ukina mico nyina mu bandi ubutaha
nk'ibisanzwe ikinamico nyiramubande niyo tugejeje ku musozo w'ikiganiro ejo cya none Nicole twaganiriye kuki mu gice cya mbere muri iki kiganiro
mu kiganiro cya none twaganiriye ku gikorwa cyo gutora Miss Nyampinga umukobwa uhagarira abandi mu rwa Gasabo bityo turebera hamwe nimba gutorwa cyangwa kudatorwa bishobora kugira uruhare mu guhindura imitekerereze y'uwatowe cyangwa utatowe
Mu ngero zifatika turakomeza kwakira ibitekerezo byanyu kuri iyi ngingo aho muduhamagara cyangwa mukatwohereza ubutumwa bugufi kuri nimero ikurikira
0784128232 cyangwa se 0782208232
Nicole turagana ku musozo w'ikiganiro cyanone
Reka tugana ku musozo w'iki kiganiro dushimire muri Shyaka Dazari Buregarege, David Hitman, Dorin Ndahumba, Kaitare Hussein, ndetse na Tabara Pacific baduteguriye inkuru twifashishije muri iki kiganiro cyanone. Crispe nawe wakoze kubwa iki kiganiro.
Nanjye ndagushimiye cyane Nicole. Bityo reka mboneraho akanya nshimire n'abadukurikiye kuva ku mutwe w'iki kiganiro kugeza ubuture gusoza. Mbibarize nti ese mubona ari gute gutorwa cyangwa kudatorwa hakurikijwe ibigenderwaho muri Miss Rwanda bishobora guhindura imitekerereze y'ubwitabiriye irushanwa.
Mwakoze kubana natwe naho ubutaha kimirane uharanire kwikemurira ibibazo duhura
nabyo mu buzima bwa buri munsi tubashimiye bagenzi bacu bo mu Rwanda badushikirije ikiganiro ejo mwanya ukurikira n'ikiganiro dusangire ijambo mwumva iminsi yose kwa Mungu nk'aya mango
Dusangire ijambo
Dusangire ijambo
Dusangire ijambo
Ndabasuhuje mwese abatwumva muri uyu mwanya ni ikiganiro dusangire ijambo kuri mikro uyu munsi muri kumwe nanjye Etienne Karekezi Hashize iminsi itageze ku 10 ikiciro kindi cy'ibiganiro by'amahoro hagati y'abarundi gisojwe Arusha muri Tanzania Umuhuza muri ibyo biganiro by'abarundi Benjamin Mkapa wahoze ari president wa Tanzania mu gusoza icyo kiciro yavuze ko ingingo 10 nyamukuru z'imyanzuro yavuye muri ibyo biganiro harimo ko hakwiriye kubahirizwa amasezerano y'amahoro ya Arusha ndetse n'itegeko nshinga harimo kandi guhagarika ubwicanyi kubahiriza agateka kazi na muntu no gukora ibyashoboka kugira ngo umwuka mwiza wa politiki ugaruke mu gihugu abitabiriye ibyo biganiro haba umugambwe ishyaka riri ku butegetsi rya CNDD FDD ndetse n'abatavuga rumwe n'ubutegetsi bwo mu Burundi bikubiye mu runani sinarede rukorera hanze y'igihugu bose bakiye neza iyo myanzuro yavuye mu nama ariko kugeza ubu Hari abarundi bibaza uko ibiganiro by'amahoro bizakomeza gukorwa niba leta y'u Burundi izitabira ibiganiro mu kiciro gitaha mu kiganiro cy'uyu munsi nanone turaha ijambo umunyamakuru rya Amerika Arusha muri Tanzania Pierre Claveri niyo nkuru niwe waduteguriye ikiganiro cyatambutse n'ubusanzwe Bamwe bifuje ko twakongera kukibagezaho kugira ngo basobanukirwe neza ibyavuye muri ibyo biganiro. Noneho mikro turayiha mugenzi wacu Pierre Claveri niyo nkuru.
Ku munsi wa mbere w'ibyo biganiro by'iminsi 4 byatanguye ku munsi wa 4 itariki 16 kuno kwezi kwa kabiri umuhuza mu matatu y'abarundi uri ya Benjamin Mkapa yabaza twara igihugu cha Tanzania yabwiye abarundi n'amakungu ibikuru bikuru biri ku rutonde rw'ibizoganirwa ko
Well, I'm hoping that we'll find enough ground to resume normal political life.
Nifuza ko turonka kajyo keza ko kuvugana nabo banyepolitike ingene ubuzima bwa politike bwosubira kuba neza mu mwidegembyo ibijanye nuko ubutunzi bwifashe ibihano by'ubutunzi amakungu yafatiye Burundi gutahukana impunzi hamwe no kugarukana ishuka ciza ca politike nibaza ko tuzobica mu mizi muri iyi minsi tuzomara tuganira.
And I hope it can be expedited by the conversations we'll have in the next 2 days.
Abatumiwe ngo bacaje no hino ivyo bibazo bihanze Burundi n'abanyepolitike batandukanye baba bari muri leta n'abatavuga rumwe nayo mu Burundi havuyeyo abasorikira umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD barongowe na Evariste Ndayishimiye umunyamabanga mukuru w'uwo mugambwe abasorikira umugambwe Sawanya Fredebu barongowe na Leonce Ngendakumana abasorikira umugambwe Iprona uturukamwo icagira ca mbere c'umukuru w'igihugu barongowe n'ubutwara Abel Gashatsi abasorikira ishami ry'uwo mugambwe ritavuga rumwe na leta Tansiano Sibomana na Evariste Nganyimpenda abasorikira umugambwe Fredebu Nyakuri umugambwe Parena n'abandi hitavye kandi agatogwasa icegeye cyame cy'utwara inama nshingamateka abahoze batwara Burundi Sylvestre Ntibantunganya Domitien Ndayizeye hamwe na Petero Buyoya wundi yitavye ni Edouard Nduwimana umuhuza wo hagati mu gihugu Ombudsman. Abavuye hanze bahunze bagezwe hanini n'intumwa zitandatu z'urunane SNRD rutavuga rumwe na leta harimwo Dr. Jaminani Arurongoje Bernard Busokoza yahoze acegera cyamere cy'umukuru w'igihugu pyo navye hanyuma yahoze atwara inama nshingamateka abashingamateka babiri baserukira Burundi mu nama nshingamateka ya Afrika y'ubuseruko barimwo Jeremy Ngendakumana hamwe na Anise Niyonkuru umunyamabanga mukuru w'ubwo runani. Mu bandi bavuye hanze harimo Arisenzo Mukunda kubw'umugambwe Adele Frederico bamvuga inyumvira kubw'umugambwe Frodebu Joseph Ntidendereza kubw'umugambwe Aride n'abandi hitabye kandi abaserukira amakungu nk'ubumwe bwa Afrika ubumwe bwa Buraya ishami mpuzamakungu ONU n'izindi ndorerezi. Ku munota wa nyuma leta y'u Burundi yatangaje ko isivye muri ivyo biganiro itangazo ryayo rivuga ko yanse kwicarana n'abashatsi gutembagaza ubutegetsi bare mu runani SNRD naho yoyo yemeza ko yaronse ubutumire itariki 13 uku kwezi umuhuza abajejwe icyumviro ciwe kubona leta ititavye gishuye ko atari yayitumiye.
No, I invited political parties.
Jewe sinari nabatumiye nka leta ahubwo natumiye imigambwe kuko naragize igihe cyo kuvugana nabo ariko mu migambwe natumiye harimo uri ku butegetsi kandi wamaze kumbwira ko abawuserukira bariko baraza ndabiteze kandi murazi ko imigambwe ari ifise uruhara runini mu kugarukana amahoro. Umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD witavye ku munsi ugira kabiri umunyamabanga mukuru wawo Evariste Ndayishimiye yahamagariye abahunze gutahuka atagisabwe.
Jewe nje kubwira abarundi bose bari hanze ko batahuka hanyuma twaki igihugu cacu abanyepolitike nabo baze dutegura amatora ya 2020. Nta condition imwe nibataye kwese turi ngaha kugira ngo tubaki kugira utahe kwa nyoko kwaso muhiri wanyu hari ibyo ninda gusaba cyane urata. Erege igihugu n'umuvyeyi wa twese niba baragiye nibo nyene bafata igihe cyo kuzogaruka hanyuma mugabazi karanye politike nibaze duhiganwa
kubwa abanyepolitike bahamagariwe gutaha. Anise Niyonkuru umunyamabanga mukuru w'urunane SNRD avuga ko batarota bataha vuba.
Avuze ati ibujumbura bavuga ko dugiye gutaha kubera nta ngorane hari ingorane zirahari abirwa barapfa ni benshi abirwa barahunga ni benshi abirwa barafatwa ni benshi ubu rero turabona yuko kugira ngo abarundi bahunze bashobore gutaha hariho ibintu bikenewe hari ibintu bikenewe harakenewe ko twumvikana ingene abarundi bidegemvya aha ndabona hariho harimo nabamenyesha makuru bahunze baba mu bihugu byo hanze bari mu Rwanda bari muri Tanzania bari hehe badashobora gusubira kuvugira Burundi hari haba abanyepolitike na nkatwebwe turashobora kuvugira Burundi hariho abahungutse bavuye muri Kongo bashitse tugira ngo baje mu gihugu cyabo bashikira mu gasho none mu bico gihugu twokijyamo gute ni gihugu cy'ubusho ku bantu bose batavuga rumwe n'uwitwa president Nkurunziza
n'uwaho zatwara Burundi Sylvestre Ntibantunganya abona ko ataragera ku impunzi zitahuka.
Abarundi benshi barifuza gusura mu gihugu cyabo mugabo imitima ikabwo nanwa bakagira bati mbendo niratworohera byo tworohera nico gituma mvuga nti twebwe turabanya politike dutufata igihingo ziborohereza hariho ibintu usanga bituma umuntu ahunguka iyo yahunze ubwa mbere hono bwa kubiva ku mutima wiwe nyina karabati je mu mutima wanje ndumva yuko njora guhunguka ica kabiri hari aho aba yabonye mbere ndo ikunda gushika kenshi ko imwe bya bituma byamutuma ati igihugu ciwe agahunga byahavuye abibonye nta ndunda kuza kumugisha inama usanga batamwe guhunguka twarabibonye mu mwaka w'1993 abarundi bamaze kubona yuko haba yamatora hagatugwa umukuru w'igihugu bigahinduka aye bakabona yuko n'umukuru w'igihugu mbere n'iby'ubwoko urazi ko babira abacane bati n'ubwa mbere turose umukuru w'igihugu muhutu aho bahutu bari bahunze mu 1922 baje cana rusho bwishye mugabe inyuma hasuye kugaza ku mukuru w'igihugu baciye bongera bahunga ari benshi n'ukuvuga rero yuko buriya iyo abantu bahunze kuri kibazo cha politique bahunguka iyo bagize bati cha kizo twakirongeye umuti naho torinda kuza kwashwabura bwo ngende busanga aho gora barakurengera ukabona baje gutyo byaraturengeye imbere wo shaka tabikubwiriza kwibutse mu 1993 hari naho usanga rero abantu bahunze kubera izindi mvo nk'umuntu yahunze intambara yahunze inzara yabonye iyo nzara ibyayitera byaheze kuri yahunze agenda yiruka niko cyayigarukira wewe mugabo wewe rero umunyapolitike byo byose rero ukabyiga ukarabuti ica nyahunga n'ikihe reka dagitorera inyishu ugiteroye inyishu bundo nyene uzona hunga kugira ko mbere ntari nawe utari dukuza kumubwira kuko ara byumva urana noneho mu maradio murabidufasha ibyo dukora byo barundi ibyo tuvuga barabyumva hanyuma nawe nyine kandi rero nka n'uburyo cyo kutubwira ibyo biyumvira kuko baratubwira bati nk'uwumise mu makabira kubwira bati tubona umengo ibintu ntibirahinduka neza dufise ruri muri twebwe abanyapolitike wo kubihindura
mugenzi we Domitien Ndayizeye nawe ni yahoze atwara Burundi avuga ko akiri byinshi byo gukora kugira impunzi zitahe
je ubu ndashaje mfite imyaka 63 naho ubu je ndakubwira karo rero mu mwaka w'igihumbi 1972 twarahunze ariko leta yavuga ngo umutekano ni wose ni mutaje urumva ntitwatashe nagiye gutaheza imyaka 20 n'ubu nico kimwe amaleta yagira yaraza yagiye avuga gucyo iyo uri kuri leta kubera yuko ibintu birangurwa bari ibintu wewe utegetse wewe uri mu mutekano ariko uri kurabigerako urabigirako ni wabona ko atari mu mutekano cyewe rero ugomba kuvuga ngo nataye leta rero kuvuga gucyo nibisanzwe ariko kubona abarundi badataha barafise imvo ni uri kurambaza ngo kubwanje jewe urangora sinokubesha kuko jewe mba mu Burundi urumva ariko se kuvuga yuko norohewe urantegeye hariho abandi bene wacu bene data baba hanze babo nabo nyine ntiborohewe ariko kugene mbayeho no kugene nabo babayeho twese sico kimwe bwa kabiri mu Burundi hariho abapfuye abicwa kugeza uno munsi none nk'umuntu yabonye ahantu umuntu yicwa hanyuma gahunga uno mubwira ngo ta ya njye gituma bene cyo kibazo mbaza kiragoye kwishu jewe nosaba ko mutekano uba mwiza kurutukuri uno munsi bisigura yuko hariho agahazi impunzi zose bwa mbere na mbere ntizahungiye rimwe bwa kabiri umumara afise icatumye afata ingingo yo guhunga naje gituma no mukugaruka umwumwe azofata ingingo yo gutaha ariko cyane cyane kubera yuko bose bahurije kuko umutekano wabo utari umeze neza ngira ngo umutekano uramutse ugarutse baziyumvira gutaha kubera yuko nabandi batari bake bahunze kubera yuko umutekano wavuye kuko politike ihari iza ariyo nkwezi yizo ngorane urumva hari habandi bashobora kuvuga ati ndindiriye yuko inzego z'igihugu zongera kugaruka ku murongo twari twizeye urumva rero umwumwe arafise uruhara wiwe n'ukuntu abone ibintu nico gituma ubuvyumvamwe azotaha ariko utavyiyumvamwe azoreke ibyo ari byo byose ico novuga mu kubiganira urugero rikeko sinovuga ngo turashikira 50% nibaza ko hakiri kare ariko nk'igihe abegwa n'icyo kibazo bose baramukabaje nka leta ikarungika intumwa koko zihagararira kandi leta ikaba yemera yuko hari ingorane mu gihugu hamizo ngorane tukazicarira tukazitosora abantu botanga rukugene twoheza ibyo biganiro vuba aravugwa cyane yuko imvo nyamukuru ari kubera yuko amabwirizwa yagenga Burundi afatiye ku masezerano y'Arusha ari uko ayo masezerano hariho abantu batakiyemera kandi ishyirwa mu ngiro ryayo risa n'iridakurikiwe zwa kandi nibyo bugingo nkuko tubyumva hirya no hino bamwe bavuga bati ayo masezerano turayemera hanyuma ikindi gihe ugasanga ibikorwa ntibikurikiye ntibikurikije ukugena ayo masezerano avuga ariko twese tukumva yuko hari ikibazo tuzobishyira ngaha umwe yerekana ukugene ayakurikiza neza ubundi yerekane ukugena atayakurikiza neza kandi ibyo biroroshye guto kubona kuko imvugo ingiro ingiro bujya ni katamuti nta gushora kuvuga ngo ariko arabikora neza kandi ingiro ubona yuko atari byo rero nibaza yuko mu kanya gato dushobora kuzobyerekana
ugusiba kwa leta y'u Burundi ntikwakiriwe neza n'abanyepolitiki batari bake Abel Gashatsi atwara umugambi y'Iprona uri muri leta
uko leta ititavye mu bisanzwe birababaje kuko mu bisanzwe tubaye inshuro zishika ku zitatu tuza ngaha yarusha ibi biganiro uko umuntu yari yabishikirije yari yavuze ko yifuza yuko vyotera birangira mugabo urumva ko leta itahari urumva ari kibazo ivyo rero abarongoye ibiganiro cyane cyane bamuriyo byo muhuza bogeragiza gutegura neza bakamenya ingene batumira bakamenya nabo batumira bakaraba ingene batotsitaza uruhande rushanke ruriya kugira ngo ntibabe intandaro yo kudindiza ibi biganiro leta nibaza ko kugira ngo izingorane zibe muri iki gihugu nibaza ko zirafise ico zavuye ko kandi kugira ngo ibiganiro bihabe nibaza ko twebwe turabanyamigambwe mugabo turazi neza ko leta ibifise mu ruhara runini leta rero itahari urumva ko ibiganiro ntibishaka gutera intambwe
Evariste Ngayimpenda nawe nuwo muri umugambi w'Iprona nyene ari kwishamira leta avuga rumwe na leta
mu ngorane mu bibazo biriho ico naco nyene cari kibazo kiri mu bindi nimba abo bantu bafise ibyo bagirizwa sibwo bwa mbere abantu bazobicaranye bamwe afise ibyo bagirizwa n'abandi bayifise kandi noneho niyo leta yokwemera kicarana nabo yinuba hari naho nabo nyine bafise ibyo bayagiriza kandi noneho ntabicarana badafise ico bapfa agahaze koko kariho cyane guko muri ibyo bitagenda neza uyu munsi muri abo bangajwe muri abo banyuruzwa muri abo bicwa muri abo bapfungi ubusa ivyo vyose bibazwa leta urumva rero mu gihe iyo leta itoba ihari hariho kumburiye ibibazo bimwe bimwe bizobazwa hanyuma vyari kubazwa tumurondere tumubure urumva rero bisa n'inzira yo kudindiza ibiganiro n'inzira yukugumiza mu marushwa abarundi barimo kugira ngo babe baraguma muri ayo mahano
no mugambwe w'umukuru w'igihugu CNDD-FDD ubona ko ari bisanzwe ko leta isiba Evariste Ndayishimiye n'umunyamabanga mukuru w'uwo mugambwe
none ikibazo kiri hagati ya leta cyangwa kiri hagati y'imigambwe cyari kubwi wanje je na mvuga leta ivuga amahoro ivuga iterambere ivuga atekazi na muntu ivuga ubutungane umuntu atavuga ivyo ntabavuga rumwe na leta ruvuga leta ivuze amahoro nabavuga ingwane leta ivuze agati akazi na muntu nabavuga ubwicanyi urumva nta numwe atavuga rumwe na leta imigambwe nitavuga rumwe kuko nikimenyamenya nituri umugambwe umwe kuko nta imigambwe myinshi nukubera tutavuga cyo kimwe kuva rero nta icyo yo singora
uwahoza twara Burundi Domitien Ndayizeye yabwiye umuhuza kwa kareye ko mufasha kugondoza umukuru w'igihugu cy'u Burundi Petero Nkurunziza akitaba ibiganiro
igihe leta yoze kandi kazi ifise umutima wo kubaka kandi kazi zi yuko hari ngorane icyo gihe two kwicara na tuvugisha nyukuri kandi dushaka inyisho bidashobotse tugasaba abo banganya ijunja n'ijambo kwicara bakamusigurira kugeza igihe yumva kuko agasozi k'intahanurwa kahiye abagabo babona abakuru b'ibihugu byo muri aka karere ndibaza yuko bashobora kubimwumvisha bikwiriye igikuru nuko bavyumva nkuko tubyumva nabo nyene bakaba bafise intumbero yuko ikibazo cy'u Burundi bagomba kudufasha kugira ngo kive mu nzira jewe ndemeza yuko babishoboye bakavuga bati hararenzwe ko ingingo y'ikiringo cya gatatu cy'umukuru w'igihugu ibyo nta ushobora kubihakana najyewe ndabifata gutyo niyo nusu y'imetero nayo nyine ni intambwe kuko ubusanzwe iyo udasubiye inyuma uba uri kurasubira imbere kubera iki kubera ko ndambere na mbere ho umuhuza zo bwa mbere duhura hari ibintu yarasanzwe afise twigeze kuganira mu bihe biheze bifatiye ku bibazo umunani twagomba kwiga ngira murazi neza yuko igihe yazi Burundi byinshi muri byo hari ukuntu yari yabisiguye gutatahowe n'abatari bake ko buryo benshi bari bafise ubwoba bw'uko ibyo bibazo byose yabigwije n'ubusa ubu rero biramaze kugaragara yuko ibibazo ko twari twabihaye urutonde ko twari twabyumvikanye atabidohotse ko ni navyo rero yadushikirije ayongera ko n'urutonde rw'ibibazo birimwo tugomba kugira icyo tuvuze ko ibyo rero yarabishikirije kandi imigwi yose yitavye ibyo biganiro uno munsi yagize icyo imushikirije
umuhuza mu matati y'abarundi ku rutonde afise nuko mu kwezi kw'indwi uno mwaka hoba habonetse amasezerano ahuriweko n'abegwa n'amatati bose Sylvestre Ntibantunganya yahoze atwara u Burundi afite icizere ko habayemo gushaka ibiganiro byo mara umwanya muto
zama bitangura abantu basa n'abagonanwa canke n'abadadaza mugabo inyuma ugasanga hari ntambwe zigenda zitera imbere urabona hagiye guhira imyaka ibiri abantu bavuga ibiganiro mu Burundi nico gituma wumvirije abarundi hirye no hino waba ari mu Burundi canke abari mu makambi y'impunzi ubu haba muri Afrika haba abari mu mpunzi za Buraya baragira bati ngira ubuhoho hari kintu gishobora kuba intambwe arusha iteye ishobora kutwizeza yuko koko tugiye mu nzira y'ukogorora ivyo rero je nabavuga nti turabarongozi nta kundi dushobora kugira dukora ibyo tushoboka byose kugira ngo kwizera abarundi babona gushobora kuboneka ntituguhemukire ahubwo tugutange nico gituma umuntu wese ategezwa kugica atanga mu biganiro yoza yiteguye agira ati icanye ne gwanshora gutanga je mfise nzogitanga abarundi batora amahoro batunge batunganirwe bagira iteka n'itekane bose igihugu cyongere kubaho bose bumva ko bari hamwe atangorana nuvuga nti ahubwo ubunyene ndibuka igihe twari ko turagira imyerekano y'umugambi wa Nyafrodebu maze kwemegwa mwaka w'1992 twaravuga leta vya kibanza ubunyene kuko twagira tuti itwigira ibibazo ibi n'ibi n'ibi ahubwo je nogira nti amahoro mu Burundi ugutekanirwa ku Burundi wese ahari ubunyene nico gituma ngira nti ari abo muri leta ari abari mu migambwe ivuga iti ntituvuga rwe na leta batizo kugira kigoro kankenegwa kugira bishure kuri ico kintu kiri ku mutima w'Abarundi bashaka bati tuda amahoro bayabona ubunyene ese nk'ubu ahubwo hogira ngo ndafata ingingo ashobora kuyifata nk'ubu nyene abarundi akazavubara ari mu kibe bose ngira ngo umuntu bomuhezagira
iyo ngingo yaba nkigije
iyo ngingo yo kuvuga iti reka tubandanye neza mu nzira twaciye twakwiye mu masezerano y'Arusha ayo masezerano akaba tubyariye ibwirizwa nshingiro abantu bakavuga bati uko ariko kose uko biba kose iribwirizwa nshingiro aya masezerano y'Arusha ntawe yanyiganyiza je ndibaza yuko iryo jambo rigirira vugwa rikavugwa n'ugwego rwa leta cyangwa izindi nzego zitwaye igihugu ati ntawe uzokora kubwirizwa nshingiro warinyiganyize ntawe uzokora ku masezerano y'Arusha ibyo byoha umwizero kwa kwakundi abakristo bakatolike bagiye bagira baje gusangira bati mukama sinukuri kuja mutima wanje ati kuvuga ijambo rimwe njankira iryo jambo ryo kiza n'ukuri kose leta itizo kuzokwita kuko niwe murimo wawo leta umurimo wayo no gukora ivyankenerwa byose kugira ngo igihugu yashinzwe igihugu yaragijwe kibeho mahoro n'umutekano kandi gira noneho ko twabonye hari n'umukuru umunyamabanga mukuru w'umugambwe CNDD-FDD tukatuzi yuko leta utamuri ku mukuru w'igihugu ari mu CNDD-FDD ukamenya yuko abenshi mu bashikiranganji ari CNDD-FDD abenshi mu bashinga amateka makenguza amateka mu babura matari ba mustandere CNDD-FDD twibaze yuko ashobora gufata intumbero agira ati je nk'umugambwe mfashe intumbero nk'iyo umugambwe mfashe intumbero nk'iyo rero sibwo ningenye abo muri leta batoca bayije inyuma
kubera umugambwe uri ku butegetsi wari wanse kwicarana n'abatavuga rumwe na leta wita ko arabakeba byabanye ngombwa kumuhuza aja kubonanira nabo ahandi nko ku birometero bitatu kugurana nesa na rede anise niyo nkuru ati ntitwakomiriwe na gato
oya twe ntidukumiriwe guko ntitwari twaje tuje muri ivyo biganiro twebwe twarababwiye yuko turungika ico bita mu gifaransa delegation no kuvuga abantu bakeya barungitswe n'urunani sinare de giriteka kugira ngo baze gushikiriza mukapa amakenga sinare de giriteka ifise kandi nuko twabigenjeje ntitwakumiriwe guko nitwarondiye kuhinjira aho abandi bari bari ko twe twagomba kuvugana na mukapa tuvugane na makungu tuvugane n'abaserukiye makungu ingene tubona iki kibazo cyo burundi cyo tari gumuti ningoga ni kuvuga yuko twebwe muri sinare de giriteka nitwigeze dukumirwa kugeza ubu turi ku nzira nziza nkuko twari twabiteguye
ibiganiro bigeze hagati leta y'u Burundi ibicishije ku buserukizi bwayo mu gihugu cya Tanzania yasohoye urwandiko isaba leta ya Tanzania gufata no gufunga abanyepolitike bitabye ibiganiro bafise imitahe ibarondera anise niyo nkuru ato mutekano waciye wongerezwa kuri bo
leta y'u Burundi yavuze ko Tanzania dufateka dufunga ariko Tanzania yatubwiye yuko ivyo bintu abarundi bariko baragira ari ibintu biteye isoni kuko Tanzania irazi ko aba bantu bose aba leta y'u Burundi ivuga ngo babafate bafunge atari abantu bagize amakosa leta y'u Burundi irafata ikagira urutonde rw'abantu bose batavuga rumwe ngo bo bantu bose ngo nabanyamakosa ngo abantu bose ngo nabapuciste no kuvuga abantu bahatswe kuhirika ubutegetsi ngo nibabafate amakungu yose yava kagera nta numwe yigeze yemera yuko ibyo ijya leta y'u Burundi ituvuga ko ari byo nibintu biteye isoni iri kwiteza isoni murazi yuko yigeze kubwira ububiligi ngo nimufata abantu ntibwabafata bacavuga ngo ububiligi ngo ni igihugu ngo ni umwasi w'u Burundi uno munsi babwiye Tanzania ngo nifate abanyepolitike bamwe bamwe bari hano Tanzania ntibafata bace basubira basimbire kuri Tanzania ngo ibaye umwasi w'u Burundi Burundi bugiye kuba iciro ry'umugani Burundi bugiye kuronka abansi ku isi yose ku isi nzima guko ivyo bagira nta numwe avyumva kandi nta numwe azobikurikiza uko barazi ko ari binyoma
naye mafite umutekano ko mutaje gufatwa
umutekano dufise urakwiye mwabonye n'abapolisi ngahe ruhande bariko barababuza no kutuvugisha mwebwe abajournaliste mwebwe abamenyesha makuru bababujije yuko mutuvugisha kubera bibaza ngo muhava mutugira nabi murumva yuko umutekano dufise ngaha ningene baducungira umutekano biraboneka yuko atangora dufise na umuhuza Benjamin Mkapa yasubira tubwira ati i Tanzania muri wanyu nihagire umuntu numwe aza kubabwira yuko muzomererwa nabingaha umutekano waba ubu mubiri wacu cyangwa ho mutima turawufise kwiye
ahani ho turangirije ikiganiro dusangira ijambo cy'uyu munsi ikiganiro mwariko mugishikizwa na Pierre Clavier niyo nkuru yarusha muri Tanzania kubwijwe rya Amerika
mumfashe dushimire mugenzi wacu Pierre Clavier niyo nkuru n'umunyamakuru rya Amerika arusha muri Tanzania kuri icyo kiganiro atugejejeho ndetse n'abashyitsi baganiye mu buryo bunyuranye namwe kubakomeje kutwumva mu kiganiro cyacu cy'uyu munsi iki kiganiro n'uruhare rwanyu twitega kenshi ko mutugezaho ibitekerezo ibyumviro byanyu mukatugezaho ibibazo binyuranye tukabashakira impuguke cyangwa se abanyepolitiki n'abandi bantu babasha kuganira natwe ku bibazo binyuranye namwe rero turabatumiye ntiduheze abifuza kutugezaho ijambo turabararitse kuri radio yacu radio ijwi rya Amerika mwatwandikira kuri adresse yacu radio yacu @gmail.com mwanatwandikira ku rubuga rwacu rwa Facebook naho ni radio yacu muri uyu mwanya mbaye mbashimiye hano i Washington mwari kumwe nanjye Etienne Karekezi mwese kandi mukomeze mugire ibihe byiza.